Uyu muri mategeko watanga urugero rw'ubwoko bw'abahema mu ntara y'Ituri avuga ko bageraniwe niho nyabwoko muri kino gihe kandi ubwicanyi bakorerwa bugasana ubwirengagijwe kubera intambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 ibera muri kivu y'uburaruko. Mwikesi yarungiye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Congo ningamenyesha ko ari ikibazo gikomeye ruhande y'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri kivu y'epfo n'abatutsi bo mu gace ka Masisi mu ntara ya kivu y'uburaruko. Ijwi rya Amerika rimaze kubona ikete ryo gutabaza Teko Bernard Menge yandikiye Bintu Keita yavuganye nawe kuri telefone mu ganiro cihariye yatubwiye imvo nyamukuru zatumye atabaza.
Ibiriko bikorerwa ubwoko bw'abahema muri Ituri n'amahano bisa no kuzimanganya ubwoko ihonyabwoko nk'irindi. Twasabye ku mugaragaro ko abategetsi baha agaciro ivyasabwe n'ubwoko bw'abahema ko haba amatohoza azwi hamwe n'ikurikiranwa ry'abakoze ivyo vyaha bifatwa nk'ivyaha bikorerwa kiremwamuntu. Ibi nivyo twacukirije umufasoni Bintu Keita. Iki gikorwa cashigikiwe n'abahema bose. Urwandiko twasohoye rumaze gutezwa ko umukono n'ibihumbi n'ibihumbi
avuga ko ari umugambi wo kugihe kirekire wibasiye guhonya amoko atatu mu buseruko bwa Congo.
Au sud Kivu, que ce soit les Banyarwanda au nord Kivu, ou que ce soit les Emma en Ituri.
Iyo nibaje ibiriko biraba baba abanyamurenge muri Kivu yepfo canke bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kivu y'uburaruko canke abahema muri Ituri dusanga hari umugambi ku myaka myinshi wo guhonya ubwo bwoko mu ntara burimo. Naba banyamurenge baharugwa mu bihumbi amajana abiri kera, ubu ni bangahe? Kumbure ni nk'ibihumbi mirongo irindwi gusa. Abatutsi bo muri Masisi bari benshi cane, ubu barahunze hasigaye imparugwa. Ubwo mu minsi y'intambara bakorewe amabi atagira izina, hari umugambi ugenda bukebuke muga bukomeye wo guhonya kuzimanganya ubwoko runaka wakozwe mu gihe kirekire.
Ibivugwa na Bernard Menge yashigikiwe na Innocent Zibyayo yashinze ihuriro ry'abashingwamanza baburanira ababuze ababo mu buseruko bwa Congo no mu ikambi ya Gatumba mu Burundi hamwe n'abacikacumu. Atanga ahanini urugero rw'abanyamurenge bishwe kuva mu 2017
kugeza ubu. Abanyamurenge bishwe n'intambara barirenga 1500, abo nta bishwe n'intambara ariko bishwe bahunga, abishwe n'indwara, abishwe n'iki, abo nta mibare yabo dufite. Abandi bantu baburiwe irengero n'abagiye bafatwa mu buryo butazwi bagera ku 657 n'abarindwi, abagiye bafatwa bakagera ku 1,145.
Aba baduha no kubona ubutungane bwabo bwa Congo na mpuzamakungu batatu burakora
kugeza ubu birasa n'ibyerekeranye kuko ntacyo leta ya Congo igeze ikoraho, kandi abicanyi baracyitegereza barakora ibyo bishakiye, ariko ntiduhagaze turakomeje gukurikirana.
Menge ati imyaka ibintu bishobora kuba bicana.
De l'Amérique du Nord avec les Indiens, on finira par créer des réserves de tutsi à l'est du Congo.
Mu myaka iri imbere hatangiye kuzwi hashobora kubaho uduce tw'abatutsi batagira gitabara mu buseruko bwa Congo nk'uko byabaye muri Amerika ya ruguru ku Bahindi. Mbega nibyo twifuza mu gihe cya none, abantu babwirizwa gukanguka tugakora kugira ngo dukinge akaga koshikira ubwo bwoko.
Ubwicanyi bwo mu buseruko bwa Congo bwibagiranywe na Perezida Macron w'Ubufaransa yabugarutse ko mu rugendo aherukamwo muri ico gihugu. Imbere y'amabi yamaze guhitana bangana n'ab'intambara z'isi yose, amari n'ivyaha bikorwa turorera, ntitwotegerejwe kongera ku kwinumira no gutana na koho. Nico canzaniye kubwira isi ko atakamwana wa mama gakwiye kuhaba hagati y'akaga kabera muri Ukraine, Ruraya n'akariko kabera ku butaka bwa Afurika. Ubufasha ntibushobora gutoranya. John Kabwanduru, umwe mu baserukira bwoko bw'abahema, yabwiye Ijwi ry'Amerika mu butumwa bwanditse ko bashigikiye iki cifuzo c'abashingwamanza. Yongera ko ati kuva mu 2017 turahamwa hamwe n'ivyacu. amakuru y'ijambo kajya ronse nuko umpaso ni bintu uke itagendeye muri imisi ntara ituri kugira irabire ku bintu byifashe gusa mu kingo cy'indwi muri yo ntara hamaze kwitwa abasivile baba 80 nkuko amasoko yacu yabitubwiye incyo tani nke president wa Congo Tshisekedi n'umushyamirandi wiwe w'intwaro yo hagati bahamagariye ubundi bwoko bw'abakongomani guhagarika kwibasira abanyamurenge abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hamwe n'abahema bavuga ko atari abanzi babo ahubwo umwanzi wabo ari uteza intambara mu butegeko bwa Congo. Ejo wikaneza ibyo bya Amerika